Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero Burundi bwihaye yo guteza imbere abene gihugu.
Tutegereza kugira igihugu cy'abatanu ubuki hateza kwa bakozi mu Burundi. Ubuzi kwari kinebwe ntabwo mwebwe no mugumya banga. Aya muhamaza muravuga ntibamhora ko kobera gende mugumya banga amatwa cagenda yo matwa cyo yaheze ibinebwe.
President Ndayishimiye yabivugiye i Bujumbura mu masengesho ategurwa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Indege y'intambara yarashe mu murwa mukuru wa Tigreya Mekele, ibisasu bimwe byaguye ku ishuri ry'inshuke. Muri Angola amatora yo kuwa gatatu yitabiriwe na kimwe cya kabiri cy'abari bariyandikishirije gutora. Naho Istanbul muri Turikiya habereye tombola y'amakipe azahura mu irushanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru rya Europa League. Mbahaye ikaze muri aya makuru, turayarambura mu kanya nyuma y'aka kazi. Nk'uko nari maze kubibabwira rero mu ngingo z'ingenzi, uyu munsi indege y'intambara yarashe i Mekele, umurwa mukuru wa Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia. Ibisasu bimwe byaguye ku ishuri ry'inshuke bihitana bamwe muri bo. Mu banda rero, abategetsi ba Tigreya barashinja leta ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ko ariyo yagabye icyo gitero. Fidele Niyongabo aratubwiriye vuba.
Televiziyo yo mu ntara ya Tigreya yatangaje ko icyo gitero cabaye mu masaha yo ku mutago no musi wa gatanu kuri iryo rerero cyahitanye abana n'abakuze, abandi barakomereka. Iyo televiziyo yatangaje amakuru y'abavyiboneye bavuga ko icyo gitero cyakozwe hafi isaha indwi zo ku mutaga mu masaha yo muri Tigreya ku irerero ry'abana bakiri impinja ryitwa Red Kids Paradise ku murwa mukuru wa Tigreya Mekele. Yerekanye amasanamu ateye agahinda y'abana n'abantu bakuze bacitse ibihimba by'umubiri yafashwe inyuma y'uko icyo gitero kibaye. Ndaca abategetsi b'intara ya Tigreya baravuga ko igitigiri cy'abapfuye n'abakomeretse. Yamara umuyobozi w'ibitaro byo ku murwa mukuru wa Tigreya Mekele Aide Hospital Kibrom Gebreselassie yatangaje ku rubuga Twitter ko abana babiri bari mu bantu bane bapfuye, amenyesha ko abandi bantu bakomeretse bariko barashika. Avuga ko gushika ubu abantu bari mu bitaro byabo ari 13. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press riratohoza mu buryo bwigenga ayo masanamu. Taca abategetsi ba leta ya Ethiopia bavuze buno nyene ku vyagirizo vy'uko igisirikare cayo kigwanira mu kirere arico carashe ku irerero ry'abana bakiri impinja ku murwa mukuru wa Tigreya Mekele.
Tujye muri Angola. Abantu bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abiyandikishirije kwa gutora nibo bitabiriye amatora yabaye ejo bundi kwa gatatu. Ishyaka MPLA riri ku butegetsi ryizeye indi manda y'imyaka itanu. Fidele Niyongabo arakomeza.
Mu gihe birenga 97% by'amajwi amaze guharuga umugwi w'igihugu jejwe amatora watangaje ku munsi wa kane k'umugambwe MPLA wari imbere y'umugambwe ukomeye utavuganwa na leta byahiganywe UNITA n'amajwi 51%. UNITA ifite amajwi 48.5%. Niyo ibintu byaguma uko biri. Perezida w'umugambwe uri ku butegetsi MPLA Joao Lourenço azoba asindiye gusubira kuyobora Angola mu kindi kiringo cy'imyaka itanu. Umugambwe wiwe uzoba ubandanije kuyobora Angola udahagaritse kuva icyo gihugu kironse ndaha yo kwikukira mu mwaka w'1975. Naho umugambwe MPLA witezwe gutahira intsinzi amatora yabaye ku munsi wa gatatu niyo yari yegeranye cyane mu mateka y'igihugu. Umugambwe utavuga rumwe na leta UNITA waragize intambwe zikomeye zitari bwibonekeze imbere yaho. Muzoba bubaye ubwa mbere umugambwe UNITA uzotuma umugambwe uri ku butegetsi MPLA utaronka 2/3 by'ibibanza mu nama nshingamateka kugira bitume imigambi yawo irengana atangorane. Uzokenera ahubwo gushigikirwa n'abashingamateka bo mu yindi migambwe itavuga rumwe nawo.
Radio Ijwi rya Amerika. Tombora y'amakipe azahura mu irushanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru rya Europa League yabaye uyu munsi mu mujyi wa Istanbul muri Turikiya. Nanone Fidele Niyongabo.
Umugwi ugizwe n'amakipe ya Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt na FC Zurich. Umugwi B urimwo Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahce na AEK Larnaca. Umugwi C ugizwe n'amakipe AS Roma, Ludogorets, Real Betis na Helsinki. Umugwi D urimwo Braga, Malmo, Union Berlin na Saint-Gilloise. Umugwi Manchester United wo mu Bwongereza watsindiye igikombe cha Europa League mu mwaka w'2017 uri mu mugwi E hamwe na Real Sociedad, Sheriff na Omonoia. Umugwi F ugizwe na Lazio, Feyenoord, Midtjylland na Sturm Graz. Umugwi J harimwo Olympiakos Karabag, Freiburg na Nantes. Mugwi umugwi H ugizwe na Cervena Svezia, AS Monaco, Ferencváros na Trabzonspor. Tumenyeshe ko muri tombora y'igano y'imigwi y'umupira w'amaguru yo kugwego gwa mbere yabaye ya mbere mu mashampiyona ikinamo mu karere k'Iburaya ya Ligue des Champions yabaye ejo kuwa kane. Umugwi A urimwo ama ekipe ya Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers. Umugwi B urimwo FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen na Club Brugge. Umugwi C ugizwe na Bayern Munich, FC Barcelona, Inter Milan na Pilsen. Umugwi D urimwo Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting CP na Olympique de Marseille. AC Milan, Chelsea, Salzburg na Dinamo Zagreb iri mu mugwi E. Umugwi F ugizwe na Real de Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk na Celtic. Umugwi J urimwo Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund na FC Copenhagen. Mu gihe umugwi H ugizwe na Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica na Maccabi Haifa.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ayo rero yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni mudusange kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakore binyuranye n'intumbero Uburundi bwihaye yo guteza imbere igihugu na benecyo. Inkuru na Thierry Ndayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda.
Prezida Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yabereye i Bujumbura ku ngoro y'uwo mugambwe. Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yagabishije abari muri uwo mugambwe bakora nabi abandi bakarira amaboko kuko bazi ko atawubakora ko mu gihugu ko bakwiye kubihagarika na cane cane ko benshi muri abo bamaze kumenyekana.
Uvuze ngo turime twa Uzubona umudandaza yivyifumbira akaja kwinyegeza kugira ngo ntibikunde. Kandi ugasanga harimo indongozi mu banyegezaga, ukazubona harose abarimye 40% ngo ifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitunga biragwaye. Ubushikiragazi bujejuremye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibayibica mukora bibanze bipfe. Mpaka musazaza ati ubunyene gira iki gira nagira ndababwira ubibinebwe byose bishaka n'ifikangure. Tutegereza kugira igihugu cy'abatanu ubuki hateza kwa abakozi mu Burundi. Ubuzi ko ari kinebwe ntaga mu bantu mugumya banga. Aya muhamaza muravuga ntibonkora ko kobera gende mugumya banga amajwi acagenda ayo majwi turayahetse ibinebwe.
Ndayishimiye kandi yamenyesheje ko abo bose bafise uruhara mu gusubiza inyuma iterambere rusange ry'igihugu binyegeje mu ndongozi zikomakomeye vuba bazobogozwa mu mabanga yabo. Yanavuze ko n'abamutega imitego bose kugira ngo ibyo yemereye abenegihugu ntibishigwe mu bikorwa bamaze kumenyekana, bityo akizeza abenegihugu ko hari byinshi bigiye guhinduka mu Burundi.
Nuwarafisi gicoraga cha kinyegeza hari umunsi twa kinyegure ndagabwira hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura wiyiwe kende guhaca ya manifestation washake yo nkamwe bya Demirkenz ho imana kirambwira cyari abantu bapanze umugambi mubi ni inama yabereye kwa naka. Okay, nshandabajamwe bose igitoro cyose twacugururi iyo samedi ahubwo ni igitoro cyabonetse.
Aha kandi yamenyesheje kwa makosa menshi ashira mu kaga igihugu cy'u Burundi asanga kogwa n'abategetsi bari mu nzego zo hejuru mu Burundi aho n'abanyamahanga baje mu gihugu kuhashora imitahe yabo bakwigiturire n'izo ndongozi bataranatangura n'ikibazanye bagahitamo gukuramo akarenge hakirikare naho bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga igihe kigeze ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yihutire gushira mu ngiro amajambo nkayo akunze gushikiriza bene gihugu kuko ari byo tuma igihugu cy'u Burundi cikura mu bibazo by'ubukene kimazemo igihe kinini. Dieudonné Bashirahishize ni umurundi yanonosoye bijanye n'amategeko kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ariko aremerera ibintu abarundi handa kidoga handa kavuga ko ari hamwe n'abarundi kandi abarundi bamuziga ko inyishu kibaza mbega aho arinda arabivuga abibarira abarundi yuko hari abagomba gukuraho bari abantu bo babasumbye bari hejuru y'amategeko kumbure bamusumbye nguvu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushigikira icyo ciyumvira arahenze iminsi myinshi abivuga yarigeze kuvuga yuko munsi watabantu afite bamufasha kenewe impinduka nyimbitse kuko umugambo uriho wamaze gushingira kukudahana ushingira ku bintu bijanye no kunyuruza amatungo ya leta kugira ngo umukuru w'igihugu abishike ko bizomusaba ukurinda ntibizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo ndifuza kubakura hijya ejo aravye nabahubwo azoweza bamwitanga.
Kuri ibyo Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kuri ubu hari izindi nguvu zigiye kongerezwa mu gutuma byose bihinduka ubujyajya bwarangwa mu ndongozi z'u Burundi buja habona.
Oi ubu tugira twinjira umuntu wese atuzibira dutegerezwa iko ntayandi mayeri none tugire ubwiyorobetsi bwabaye bwinshi bakiyorobeka abantu ntinjyajya ubwiyorobetsi uburyarya buri muri iki gihugu nta mwana avuka atagise kibayeho.
Mijambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije yemeje ko hari indongozi zikora urudandazwa rwa magendu aho hari n'abafashwe banyegeza isukari imaze iminsi yarabuze mu Burundi ndetse n'igitoro kugira ngo bakidandaze amafaranga y'umurengera. Akaba yamenyesheje ko kuri ubu abo bose bagiye gufatirwa ingingo akabasaba kubireka hakiri kare. Mwomenya ko iruhande y'umukuru w'igihugu yitabiriye ayo masengesho yari yitabwe n'abandi banyacubahiro batandukanye n'indongozi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda umukuru w'igihugu Paul Kagame araburira abategetsi b'inzego z'ibanze batita ku bibazo byabo bashinzwe yabivugiye mu ruzinduko ari mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba. Eric Bagirubusa arakurikirana uru rugendo.
Kimwe n'imbwirwaruhame ye ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere. Yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike. Umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari buzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga kihaye mu muvuduko w'iterambere.
Utangiye cy'imyaka itanu ariko urangira ubu mugiye kubikora. Wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavugwaga? Kandi bigenda bigaruka buri gihe. Ukabaza uti habuze iki? Hagira ugusobanurira icyabuze. Iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze, uwabuze ni we wagombaga kubikora. Iyo mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe mu buryo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda. Byifuzo dufite byo gushaka gutera imbere, byo kwihuta, byo
mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye ibyabarwiyemezamirimo bahemukira abaturage. Aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo. Hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza.
Nabanje mu mudugudu ndamutsinda, njya mu kagari ndamutsinda, njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda, njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda nyakubahwa perezida wa Repubulika nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba Eugene mu karere ka Nyanza.
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira.
Mwicara gusa mukategereza uza kubageza mwe ntabwo mugera mu mwe ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba ari icyo kintu kidahari.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ngo ni kindi aza kubera ko
mwakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze.
Ndaza kubikosora Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ikibazo ninde yagira umuntu wumvikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo.
Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nishimiye ko waje ino nkaba nkubonye kugira ngo unkemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo nidutahe sinakurenganije twaratashye kuko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuza ikadu wamfite iki kibazo none ngiye kukibaza baramfata baramfunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikadu. Ikibazo cyanjye rero mu magambo make nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Maritini mwene Nabwoba na nyina Nyirabaziga mfite agahinda. Icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo Ndamage yanga umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi.
Kagufashe guha abantu bazagikurikirana
urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame. Tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye noneho ubwongo bw'ishyamba nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite. Tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'uwo aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umuyorenge wa cyane karabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twageze.
Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze ariko umwanya ubabana muto. Biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dukomereje aya makuru mu Burundi. Ihuriro ry'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi Buhire rivuga ko mu gihe cy'imyaka itatu rimaze rivutse rimaze kugera ku byinshi birimo kugaragariza Abarundi inzira igihugu gikwiye kunyuramo kugira ngo kigere ku iterambere na demokarasi ibereye. Ejo kuwa gatandatu iri huriro rizamurika ibyo rimaze kugeraho. Rizamurikira rero rubanda ibyo rimaze kugeraho. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabivuganyeho n'umuyobozi wa MAP Burundi Buhire Pacific Emery Igiraneza.
Ibyo tuzoshimikira ko ahanini ni ibintu nyamukuru bine. Icya mbere ni uko tuzovugana n'abamenyeshamakuru ku bikorwa umuhari MAP Burundi Buhire umaze imyaka itatu ukora ku neza y'igihugu, ku neza y'abarundi bose. Icya kabiri ni uko tuzonavugana ku bijanye no kwibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi muzi neza yuko nayo nyene azoba kwije imyaka 2022 abarundi bayashitse ku igikumu mbega ageze he niki cokogwa kugira ngo abarundi babandanye babana mu mahoro abarekeze injyane cyane cyane bashigwamo n'abategetsi hanyuma ikindi nuko tuzovugana n'abamenyesha makuru kubijanye n'umutekano n'ivya politike n'ivy'ubutunzi vy'igihugu ico umuhari makuru ndi buhire ubona cokogwa ni kizoba hamwe ivyo bintu bidakozwe hanyuma mu guheraheza tuzogaruka no kubijanye n'umutekano w'akarere hamwe n'ivyo no kwita politike n'inyungu ziri mu karere la géopolitique de la sous-région aho tuzovuganaho nyene uruhagarara ibi biduteye twebwe n'ingene tubona ingaruka mbi zishobora kuba mu gihe ubu Burundi bwo bandanya utavyifatamo neza murazi yuko baherutse kuronka abasoda nko muri Congo tuzogica tubivuze n'ibindi byinshi bijanye na karere
muri make cyane iyo myaka itatu mumaze muhari wanyu ushinzwe nibihe mwashitse ko muri make cyane
urakoze cyane ubwa mbere hoho kimwe muvyo twari twishinze nuko twari dutegerezwa kwerekana neza inzira ya politike Uburundi bwocamwe kugira bwogorore hamwe n'ingendo bwofasha inyuranye cyane ingene Uburundi busanzwe bugira politike ya demokrasi mu gihugu cy'u Burundi icyo twise la politique de la renaissance du pays no kuvuga yuko hari ingendo abarundi bose bo mu migambwe yose bagomba kwibanda nimba mu by'ukuri Burundi bugomba kogorora murazi yuko turiho tuvuga igihugu cy'anyuma ku isi gikenye ivyo rero ntabwo politiki igomba gukogwa nkuko umenga igihugu kimeze neza hariho ingingo n'ingamba zigomba gufatwa
ku masezerano y'abarundi yarusha mavuze ko azohimbazwa ku munsi w'Imana mukavuga n'ikibazo cy'umutekano politike n'umutunzi mu gihugu n'umutekano mu karere muri make nibihe mwibaza ko muzoshikiriza abazo bari ko barabumviriza kuri ibyo bibazo
bazaba bari kubaratwumviriza si ngomba kubivuga byose nta n'umwanya dufise ariko ahanini igikuru nuko tuzokwerekana cyane cyane agatosi kari muri ari amasezerano mbere leta iriho ubu isano yitayemera twerekana yuko ivyo bishobora kuzanira ingorane zikomeye Uburundi kandi bisanirwe byatangwe murazi yuko hari migwi yafashe ibigwanisho murazi yuko ari abarundi bahunze ibi byose ni ingaruka zo kutubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha hanyuma naho kuri ibi bijanye n'ubutunzi n'ivya politike n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi biragaragara neza yuko abatwara igihugu badafise iyo bagomba kukijana mu bijanye n'ubutunzi byabananiye igihugu kigenda kinyika mu bijanye n'ubutunzi buri munsi harabura amahera y'agaciro buri munsi harabura imiti abantu bivuza ko buri munsi abantu bararaswa abantu inzara irabica ibi byose tuzobigaruka ko mu buryo burambuye kugira ngo tuyage n'abamenyesha makuru ico twebwe mu mari makuru ndi buhire tubona coba umuti kuri ibi bibazo
muri make ico umuti ni kihe mutagombye kuvuga byinshi ko muzobivuga ejo
muri make ico umuti nuko leta yo fata umwanya igasoma vision ya makuru ndi buhire ku gihugu twese vision y'umugambwe canke umuhari nico tuvuga tuti uwo twara wese atwaye uku twebwe twoshima abarundi boshima nico gituma dukwiye kumva yuko makuru ndi buhire ntiri ngaha kurondera abantu bayizamo nk'imigambwe makuru ndi buhire twebwe tuvuga tuti umuntu amugambwe yose arimwo tagomba kuza muri makuru ndi buhire ariko agire iyi vision y'igihugu banaze banayunganire ariko tuvuge tuti Uburundi bugomba kogorora duhebe ibi bintu bitugira abantu bo hatsi kurusha abandi bose bo kwisi
murakoze turabashimiye
nanje ndabashimiye gose
igira hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugondere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhuri bugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abira simuhumuro kamana
shofe wenda bona shaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi yapa pa pa pa
Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka.
ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Ariko rero Combo taxi murabizi yuko inyura ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Mwabyumvise ako kazi kikadutegurira amakuru ya sporo n'imikino murayagezweho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru urwego rwo gushakisha itike kuzajya muri Algeria guhatana igikombe cy'Afrika kibihugu ku bakinnyi bakina muri za championnats wabo. Uyu munsi kwa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia busa ku busa mu mukino ubanza wabereye Dar es Salaam muri Tanzania. Umukino wo kwishyura muri iki cyiciro cya nyuma cyo guhatana itike eshanu uzabera mu Rwanda kuri Stade Huye Butare, ukazakinwa kwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Ikipe izasezerera indi hagati y'u Rwanda na Ethiopia izabibonye uburenganzira bwo guhagararira aka karere ka Sekafa mu irushanwa rya eshanu rizabera muri Algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha. Tunyarukiye mu kino y'intoke basketball ku mugoroba wo kuri wa gatanu hatangiye imikino ya kamaramaka cyangwa playoff muri championnat y'icyiciro cya mbere mu bagabo no mu bagore. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagore, ikipe ya Reg Basketball Club irimo gukina na The Hoops Rwanda mu mukino wa tagi saa 12 ku kibuga cya IPR Nyandungu. Mu wundi mukino, ikipe ya APR Basketball Club irimo gukina na IPR Sihuye ku kibuga cya kaminuza ya Kepler. Mu kanya saa 2 z'ijoro haratangira imikino ya playoff mu makipe y'abagabo. Ku kibuga cya IPR Nyandungu, ikipe ya Patriot Basketball Club igiye guhura na Tiger Basketball Club, naho ikipe ya Reg Basketball Club ikaba igiye gucakirana na APR Basketball Club ku kibuga cya kaminuza ya Kepler. Kuri intera kimwe cya kabiri kirangiza, amakipe agomba gutanguranwa gutsinda imikino ibiri mu mikino itatu yagenewe. Hanyuma kuri finale hakaba hateganyijwe imikino itanu, ikipe izatanga indi gutsindamo imikino itatu ikazaba ariyo yegukana igikombe. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Claude Munyandinda udushoreje aya makuru. Amakuru twababwiyemo ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aburira abategetsi b'inzego z'ibanze batita ku bibazo by'abaturage bashinzwe. Yababwiye ati mushobora kubona ibyago, niryo jambo yakoresheje. Yabivugiye mu ruzinduko arimo mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba. Mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero u Burundi bwihaye yo guteza imbere abenegihugu. We yabivugiye I Bujumbura mu masengesho ategurwa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri Ethiopia nako mu ntara ya Tigray, ariko ni muri Ethiopia nyine, indege y'intambara yarashe mu murwa mukuru w'intara Mekele. Ibisasu bimwe byaguye ku ishuri ry'inshuke Dr. Kibron Gebreselassie uyobora ibitaro by'i Mekele byitwa Aider Hospital yatangaje ku rubuga rwa Twitter ko abana babiri bishwe hamwe n'abandi bantu bakuru babiri. Avuga ko bakiriye n'abandi bantu 13 bakomeretse. Abategetsi ba Tigraya bavuga yuko iyo ndege ari ya leta ya Ethiopia. Muri Angola, abantu bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abiyandikishirije gutora nibo bitabiriye amatora yabaye ejo bundi kuwa gatatu. Ishyaka MPLA riri ku butegetsi ryizeye indi manda y'imyaka itanu. MPLA iri ku butegetsi kuva Angola ikibona ubwigenge mu 1975 icyo gihe yakoronizwaga na Portugal. Naho mu byerekeranye n'imikino na sporo, mu rwego rw'irushanwa rya Afrika ry'amakipe akina imbere mu bihugu iwabo babyita CHAN mu magambo ahinnye bitandukanye ro na CAN, uwo imikino yanyuma izabera muri Algeria. U Rwanda na Ethiopia banganyije kimwe kuri kimwe I Dar es Salaam muri Tanzania. Ndibwira yuko uyu mukino wabereye muri Tanzania kubera ko Ethiopia hari yabiri mu ntambara, ariko simbizi neza, mumbabarire. Ibyo ari byo byose, umukino wo kwishyura uzabera kuri Stade Huye I Butare kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Hanyuma rero yaba u Rwanda yaba Ethiopia izatsinda n'izajya muri CHAN muri Algeria. Nshuti zacu mwese, uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire weekend nziza, murakarama. It's the MP Records.
Dr. Mash Production. 47, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.